Brasil.
Iyi mvanira radio y'ijwi rya America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Umugaba mukuru w'ingabo za Congo General Celestin Mbala Musense ari mu ruzinduko mu Rwanda, uruzinduko rubaye nyuma y'iminsi itanu bakekwaho kuba bahoze mu ngabo z'umutwe wa M23 bagabye ibitero mu gace ka Bunaga. Na turahamagara umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika Sumtakabuyi. Leta y'u Burundi ikomeje gushishikariza abarundi bahunze igihugu gutahuka. Kuri uyu wa gatatu, abakozi bakuru mu rwego rushinzwe gutahuka n'impunzi basuye inkambi za Rusenda na Mulongwe.
None uko badushikiye kutubwira ko dutaye iwacu kwa amahoro, tugomba dutangure kwiyandikisha dutaye, kuko nta muntu akwiriye kuguma mu buhungiro.
Umwe mu mpunzi z'abarundi witeguye gutaha ayo makuru kimwe n'andi avuga hirya no ku isi ni mukanya mugume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na mugenzi wacu Aloyizi Bigirimana. Aloyizi wiriweho?
Ndavize mwiriwe Veniste. Makuru yo hirya no hino ku isi turayahera muri Ethiopia. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryavuze ko ku munsi wa gatatu ko Ethiopia yafunze abashoferi 72 b'amakamyo atwara imfashanyo z'abagiraneza mu buraruko bw'icyo gihugu. Aya makuru yaje akurikira yandi ONU yavuze ko abakozi bayo bahagaritswe ku mugwa mukuru Addis Ababa, ibisa n'uko bigiye kongereza icyuka kibi hagati ya ONU hamwe na leta ya Ethiopia. Inyuma y'ingingo yo mu kwezi kw'icyenda Ethiopia yafashe yo kwirukana mu gihugu abakozi ndwi ba ONU bo ku rwego rwo hejuru bagirijwe ko bivanze mu by'icyo gihugu. Umuvugizi wa ONU yavuze ko abashoferi bafashwe bakorera ishyirahamwe ryita ku bifungurwa pamu mu ntara ya Afar ku ibarabara rimwe rudende rigana mu ntara ya Tigre. Stéphane Dujarric avugira ONU yavuze ko bariko barasaba ko abo bakozi barekurwa. Ubwoko bwabo badereva bafunzwe ntiburashigwa habona, ariko muri kahise ONU yakunze guhubuzi abashoferi bo mu bwoko bw'aba Tigreya batwara amakamyo y'ibifungurwa n'izindi fashanyo muri Tigre. Abashingwa manza muri Ethiopia bavuga ko ifungwa ryabo rikurikiye ingingo y'ubutegetsi bwa Ethiopia yo gufata abo bose bakekwa gufasha abakora iterabwoba hatarinze gutangwa umutahe wo kuba hagarika. Ku mugabane wa Buraya, abimukira baharugwa mu majana baratabawe mu bwato bwo kuroba barimwo bwari bwibiye mu mazi nk'uko byavuzwe n'abasirikare b'Ubutaliyano bacungera imbibe z'amazi ejo ku munsi wa gatatu. Abasirikare bacungira izo mbibe bavuga ko batabaye abimukira 396 mu mazi ku kivugo cya Pozalo mu manuko bushira ubuseruko bw'izinga rya Sicile. Haruhande yabo batabawe abandi bimukira 336 bari bamaze indwi irenga mu mazi mu bwato bw'ishyirahamwe ry'abagira neza baremerewe kwinjira muri iryo zinga rya Sicile mu Taliyano. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS ryashyikirije ko akarere ka Buraya kongeye gufata iya mbere mu makungu mu bitigiri by'abandura bashasha umugero wa COVID-19 hamwe n'abo uhitana. OMS ivuga ko ibitigiri by'abandura bashasha byaduze gushika ku bice 70% mu ndwi iheze, kandi ko n'abafa biyongereye ku bice 10% ku mugabane wa Buraya. Kuri uwo mugera nyine, hano muri Leta Zunze za Amerika, ihinguriro ry'imiti ryaha muri Amerika Merck ryari yemeje ko ibinini byo kuvura COVID-19 ririko rirakora bizoshika ku bihugu bitunze hamwe n'ibikenye ku mwanya umwe. Ibi byatangajwe na Paul Shepard, umuyobozi mukuru ajejwe ibya politike y'iryo hinguriro ry'imiti Merck. Nyamugiye incancu ziriho iki gihe zidashika ku bihugu bikenye ugereranije n'izimaze guterwa abantu mu bihugu bitunze. Ubwongereza mu ndwi iheze bwabaye igihugu cya mbere cyemeje ibyo binini Molnupiravir gukoreshwa muri icyo gihugu. Mu igeragezwa ryakozwe byaragaragaye ko icyo kinini cyatumye abinjira ibitaro kubera COVID-19 bagabanuka ku bice 50% mu bantu bashasha banduye bavuga ko basanze kandi atabasubira kwicwa n'uwo mugera.
Urakoze Aloyizi Girimana na mukomeje kumva radio y'ijwi ry'America yumvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacu.com na ukumbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Adresse yacu ni radio yacu
iwanyu mu ntara.
Mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuva izahindwi gushika izahindwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Nabibabwiraga mu ntangiriro za ya makuru, umugaba mukuru w'ingabo za Congo General Celestin Mbalamusense ari mu ruzinduko mu Rwanda yaganiriye na mugenzi we w'u Rwanda General Jean Bosco Kazura. Uruzinduko rubaye nyuma y'iminsi itanu abakekwaho kuba bahoze mu ngabo z'umutwe wa M23 bagabye ibitero mu gace ka Bunagana mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ku murongo wa telefone kumwe n'umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika Asumta Kaboyi. Asumta Kaboyi, wiriweho?
Niriwe neza Venuste.
None ibyo biganiro hagati y'abakuru b'ingabo bombi byibanze kuki?
Urakoze, ibiganiro by'abakuru b'ingabo zombi byabaye umunsi w'ejo mu muhezo, ariko amakuru twaje kumenya dukesha Minisiteri y'Ingabo z'Igihugu avuga ko aba bakuru b'ingabo zombi baganiriye ku byerekeranye n'umutekano muri ibi bihugu, cyane cyane muri kano karere u Rwanda rurimo ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Congo.
Urwo ruzinduko rubaye nyuma y'iminsi itanu gusa abakekwaho kuba barwanyi b'umutwe wa M23 bagabye ibitero mu gace ka Bunagana mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Hari icyo babivuzeho?
Yego, hari icyo generali yabivuzeho, generali Mbaramusense yabivuzeho, gusa ntabwo yashatse gusobanura ku buryo burambuye ibyerekeranye n'ibi birego bivugwa ko umutwe wa M23 waba waraturutse mu Rwanda. Ariko mu magambo make cyane yagize ati, twabihariye itsinda rihuriweho rishinzwe kugenzura umutekano ku mipaka ngo rikore akazi karyo, hanyuma n'ibyo rizatangaza ibyavuye muri ubwo bushakashatsi bwaryo.
Hara barwanyi ba M23 mu mwaka 2013 bahungiye, bamwe bajya muri Uganda abandi bajya mu Rwanda. Bari mu Rwanda bakambitse hehe? Bari mu kahe gace k'igihugu?
Abari mu Rwanda bari mu gace mu karere ka Ngoma, ni mu burasirazuba bw'u Rwanda. Navuga ko bari kumwe n'uwahoze akuriye igice cya politike witwa Jean Marie Runiga, ubu niwe aherutse kubwira igitangazamakuru kimwe cyo mu Rwanda ko bari muri ako gace ka Ngoma bakinahari, barindiriye ko imishyikirano bagiranye na Leta ya Congo yagira ikigeraho bakazabona kuva mu Rwanda.
Ubufatanye bw'ibihugu byombi mu gucunga umutekano mu karere wa rubikomojeho, ubwo bufatanye byifashe gute?
Nari mbikomojeho ko hashyizweho iri tsinda rishinzwe kureba icyahungabanya umutekano ku mipaka y'ibihugu byombi. Iri tsinda rero akenshi niryo rikwiye risanzwe ryitabazwa iyo hari ikibazo cyabaye icyo ari cyo cyose, yaba ibitero bikunze kuba muri Congo. Iri tsinda niryo rikora ubushakashatsi rigatangaza icyaba cyateye iyo midugararo iba yavuzwe mu bihugu, cyane cyane mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo. N'ubu rero uyu mugaba mukuru w'ingabo za Congo yavuze ko ariho bategereje kuzamenya ukuri kose ku bivugwa muri iyi mirwano ya M23 yavuzwe ko yabaye mu ntangiriro z'iki cyumweru turimo.
Asumta Kaboyi, umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika i Kigali, ndagushimiye cyane kandi ugira umunsi mwiza.
Urakoze cyane Venuste.
bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo turarikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradio akurikira
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7
Radio Ngoma na Amani mu mugi wa Baraka kuri FM 88 n'ibicumunani
Radio Baraka FM nayo mu mugi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mugi wa Kiwanja kuri FM 99
n'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9
ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru
mukomeje kumva radio ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda leta y'u Burundi komeje gushishikariza abarundi bahunze igihugu gutahuka kuri uyu wa gatatu abakozi bakuru bo mu rwego rushinzwe gutahukana impunzi basuye inkambi ya Rusenda na Mulongwe muri Republika ya Demokarasi ya Kongo inkuru irambuye Vedaste Ngabo
abakozi bane ba ministeri y'intwaro hagati mu gihugu n'umutekano ndetse n'iterambere rusange mu Burundi kuvejo bari mu ruzinduko mu nkambi ya Rusenda na Mulongwe n'uruzinduko ruri mu rwego rwo gukangurira impunzi z'abarundi zahungiye muri izo nkambi gutahuka mu gihugu cy'amavuko kuko kirimo amahoro zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya Rusenda zari zimaze iminsi zifuza gutahukanwa zirashima leta Burundi yaje kuzikangurira guhunguka
Mukuri icyambere twabanza tukavuga turashimira Imana kandi tugashimira na leta yacu y'u Burundi kubona yaturungikiye indongozi ziza kutura kuko radio ko twahora hari habahora bahunguka kubushake bwabo abandi bagatinya bakavuga ati jeze nohunguka narabona inzego zivuye mu Burundi ziza kutubwira ngo dutahe none ko badushikiye kuza kutubwira ko dutahe iwacu kwa amahoro tugoma dutangure kwiyandikisha dutahe kuko na muntu akwiriye kuguma mu buhungiro kuko abantu bose umuntu wese afisi yaza turuka umwe wese afisi wabo kwenyene nawo uguma mu gihugu atavukiyemo
kubw'Imana Claude numwe muri izi mpunzi muri inkambi zivuga yuko nubwo bazikangurira gutahukanwa igihe kitaragera kuko batahukanwa bitewe n'uko umutekano ndetse no kutubahiriza uburenganzira bwa muntu bikigaragara mu gihugu cy'u Burundi
twebwe twakiriye ubu butumwa twabonye uko menga bukwaru kudukina ku mubyimba nyuma yo kuba twakira makuru aturutse mu Burundi inkuru zivuga ko hirya no hino mu gihugu hagitogwa ibiziga kandi bagiye gukurikirana bagasangana ibiziga by'abantu batavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD kubw'ibyo rero twebwe nk'impunzi tubona ko hatari bwagere ko n'abanyepolitiki basandu batavuga rumwe nabo bakiri hanze ntibarigira bagira ibiganiro kugira ngo basubire mu gihugu
usibye iki kibazo cy'umutekano muke utuma bamwe muri aba barundi batifuza gutahuka hari nabandi bavuga yuko bafite ikibazo cyabo bahitira baramutse batahutse
ehego turi mu gihugu tutavukiyemo ariko nawe turi mu gihugu tutavukiyemo ntabwo dupanze turi mu kazi na gani gato ina gahema gato imugabo ntitupanze namwe twiruka ko ngo kweze kwa heze ngo riha ese mu gihugu cy'u Burundi twashika tuzoshikira he tuzobahe bado doma parisera tubemo ego twumvise ko bavuga ngo batutanga ibisakazo mbega tuzogenda gusakara mu ishamba cyangwa tuzogenda gusakara mu barabara mu bintu byatumye tutiyumviramo icyo kibo icyo kimviro batunzaniye n'ibyo birimo
bimenye imana ne story ushinzwe gutahukana impunzi mu gihugu cy'u Burundi yamaze impungenge abo barundi bamaze imyaka igera kuri 6 mu buhungiro mbatinya guhunguka
turazi cyatumye muhunga kubgacu turabona ko atakigiharu abavyemera cyo kimwe nanje nibana muri mwebwe hano twebwe tuhaba twebwe tubibayemo twagomba tubatangari uwahunzi ntambara nta ntambara gihari mu Burundi uwahunzi byo guhiga na byamoko nta byo guhiga na byamoko gihari mu uwahunze amatora uko turabizi muri kahise ku Burundi amatora yimirije hamwe haba ku uwahunzi byo amatora yarahije
nubwo biruku umuyobozi serukira impunzi z'abarundi mu Rusenda Jimmy bishemeye hari cyo asabiza intumwa za leta y'u Burundi zaje kubakangurira guhunguka
turifuza cyane n'ababyoshoboka twemerere muri twebwe agire bakeya na batatu batanu bangahe bazohashike hariya hakurya mu Burundi hanyuma nabo batuzanire iyo nkuru mwatuzaniye batumenyeshe bati ni by'ukuri twagenzuye mu Burundi twasanze ari sawa
uyu munsi aba bakozi ba leta y'u Burundi biriwe mu nkambi ya Murongwe gukangurira impunzi nazo zaho gutahuka muri Republika Demokarasi ya Kongo habarirwa impunzi z'abarundi zigera ku 44 Vedase Gabo kugaragijwe rya Amerika mu rusenda mutara kivuye
tukivuga ku Burundi abashinzwe umutekano muri komine ya Matongo mu ntara ya Bubanza bisha abantu babiri bari bitwaje imbunda byabaye kuri wa kabiri inkuru irambuye inairobi elo je wirikaneza
Abishwe n'abantu bizina gabo gusa amafoto yatemberejwe ku mbuga nkoranyambaga byabonekaga ko bakiri bato Musitanteri wa Komine Matongo yemeje ko abantu babiri bishwe n'inzego zijejwe umutekano wundi arakomereka Alisansa Byumba ariko yatubwiye ko atamajwi cyangwa ibindi bibazo bari butwishyure ko bavuga ko ari umuvugizi w'ubushikanganje bujejwe intwaro yo hagati mu gihugu n'umutekano ari bugire byinshi atangaza Cyenkurikiye nawe nyene kwabaye nkuko yashinze gucisha make Mutumwa bugufi yarunkiye amenyesha makuru bwanditse muri rimwe rw'Igifaransa yagize ati hasambu akarwa ikitera bwoba muri aka gatondo Matongo mu ntara ya Kayanza bihevya biri baricwa umwe arakomereka cyane uwundi nawe yongera arafatwa umwe mu bajejwe intwaro n'umupolisi bakomerekejwe na grenade yatewe nako karwi igihe habwo ukozanya ko Uramatari wa Kayanza Colonel Hamikisha hayo azwi kandi yafatwa nk'umwe mu bategetsi batimana makuru nawe nyene nta kintu kinini yashikirije muri make yabwiye bagenzi bacu bakorera mu raruko bw'igihugu ko abishwe bariko bagomba guhungabanya umutekano kandi bari basanzwe baronderwa kuva ku munsi w'Imana uheze yongeye ko bazananye ku ruhande rw'ishamba cimeza rya Kibira igice kitari gito c'intara ya Kayanza cegamiye harimo na Matongo Colonel Cishahayo yahamagariye abanyagihugu kugumiza umutima mu nda ariko bakarikanura bakarya kara komite zijejwe umutekano mu gihe cyose bagize icyo bikeka umunyagihugu atashimye ku mwidondoro w'umenyekana yavuze uko byagenze n'ubaho mu gace yabo bantu biciwemo kazwi nko mu kigwati
hariho umugabo umwe aba ngaha mu kigwati yarazindutse mu mirima baca barahura abo bane nyine umugabo nta nkoba bari bafise ngo baca bamubaza ngo hatukeze ngo ni hehe baca kuma bamanuka baza mu kigwati ko bagomba bashike nyine nawe mugabo uko nyine acarabwira bari mu kigwati ki babantu turababonye ngaba ayi chef de zone arabyuka ahitana n'umupolisi bari kumwe uko nyine bashyize amaboko hejuru babiri undi umwe nawe yarafise grenade caza kuyikura mu kuguru aca arayibateye n'abasirikare bari ku iposition nyine ngaha bari bamaze gushika hepfo baca bararasa abo batatu bose babarashe mugabo babiri bace bapfa
yongera ko kuwafashwe yari yemereye kwereka inzego z'umutekano n'abajejwe intwaro aho banyegeje inkoho ariko basatse barabura
umwe rero muri abo niwe batarashewe bace bafatisha intoki hanyuma niwe ariko arabatsembageza ngo agiye kubereka iyo banyegeje inkoho n'ibiki mugabo ntazobazanye gusa bazanye amakoti ngo aho baraye niyo baje bazanye amakoti bari bafise
uruhande rw'ishamba cimeza rya Kibira buramatari bakayanza yavuze ko abo bishwe n'abagenzi babo bari bazananye rwegereye komine Bukeye iri mu ntara ya Muranza hagati na hagati mu gihugu cy'u Burundi Komisi ya gatanu ya gatandatu mu mundu guheze abantu bitwaje ibirwanisho baturutse muri ico kibira nyene batanye mu mitwe n'abasirikare b'igihugu babiri barishwe hafatwa inkozi zari nke amazasu n'ibindi bikoresho birimo ibitanga imyaga nkuba turutse ku mishwarara y'izuba nkuko twavyemerewe n'umukuru wa zone Rwansinda ahabereye uko gutana mu mitwe Venanzo Kira anavuga ko atazumurwa bateye begamiye mu ntango z'ukwezi kw'icumi guheze muri ako gace nyene ka Kibira ahitwa Busangana muri komine Bukeye haguye umusirikare w'ipete rya Colonel n'umwe mu bamucungerera ubuzima mu gihe bahura n'akarwuyi k'abantu bitwaje ibirwanisho bariko barakizura umupfakazi yikekwa gukorana nako yarahagaritswe kugeza ubu nta murwi yitiriye ibitero ariko ishamba rya Kibira ririmo imirwi myinshi y'abantu bitwaje ibirwanisho yama yakoze ibitero mu mihana yihegereye cyane cyane mu ntara za Cibitoke na Bubanza mu buraruko bw'uburengero hamwe na Kayanza na Muranza iyo harimo y'abanyarwanda nkuko byemezwa n'abajeje intwaro hamwe n'inzego z'umutekano mbere bamwe mu baheruka gufatirwa muri iryo shamba igisirikare cy'u Burundi cyashikirije cy'u Rwanda kwa 19 ukwezi guheze bikaba byavuzwe ko abarwanyi b'umuhari FLN umwe mu irwanya leta y'u Rwanda mu Burundi mushyize amanza akizigenza wa Repubulika mu mizi heze yagirije bamwe mu banyepolitike n'abo mashyirahamwe yigenga ko bari nyuma y'ibitero byagiye byibonekeza hirya no hino mu gihugu abigereranya n'iterabwoba Sylvestre Nyandwi yemeje ko ubutungane bwamaze kubasohorera imitahe mpuzamakungu eroje burika neza ijwi rya Amerika
umuryango w'abibumbye ONU kimwe n'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi batangaje ko bishimye amasezerano Ubushinwa bwagiranye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika y'ubufatanye mu gukingira ibidukikije ibyo bihugu byombi nibyo byohereza mu kirere ibyuka byinshi bihumanya Professor Desire Ruragaragaza wigisha ibyerekeye ihindagurika ry'ibihe hamwe no guhangana n'ibiza ritera muri kaminuza ya Glasgow Caledonian muri Ecosse aragaruka ku nyandiko iteganijwe gushyirwaho umukono n'inama mpuzamahanga ku bidukikije izasoza imirimo yayo kuri uyu wa gatanu
mubisanzwe naho itandukaniye n'izindi integuro zarije imbere y'integuro y'uno munsi uri kuraraba uko bamabigenza urabona yuko atakintu kinini kigiye gushikwako impamvu nuko ibihugu byinshi ubimaze kumererwa nabi bikeneye imfashanyo yihuta yo guhangana n'ibi biza biguma bitera bishikira ibyo bihugu kubera ihindagurika ry'ibihe uri kuraraba rero ugasanga nkuko nabishikirije mu ndweheze ugasanga amafaranga ntibashaka kuyatanga zijya miliyaridi zijyanye n'ibi bibi by'ihindagurika ry'ibihe miliyaridi ijana ku mwaka nta gihugu na kimwe gishaka kuyatanga turetse ibyo uri kuraraba imvugo bakoresha muri iyi nteguro yabaye bazohava bashyira ko n'imikono yabo usanga imvugo yonyine nayo nyine ari imvugo umengo ni imvugo ya politiki gusa imvugo atacyo igamije gushikako turarindiriye turabe bazotinda bagashikako kurwandi kurwanyuma
muri icyo gihe ingaruka ziguma zibonekeza cyane cyane mu bihugu bidafite n'uburyo bwo guhangana nabyo ziryo hindagurika ry'ibihe biciye mu bintu by'imyuzure ibintu by'ibihuhusi uruzuba ubwo rwandiko ari ikintu mwiteze naho gusohoka bagashira ku mikono ko ari ikintu ngira kamaro kizoshobora kuba kugira ubushuhe ndiburenge iyo degree imwe n'igice Celsius ko umuntu arabye arabona ko atakintu komeye abanyepolitike bariho cyane cyane ibihungu by'ibihangange biri mu birunga ikimyuka mibi cyane igaramiro yidukikije nta gushaka umuntu arabye sinzi uko umwe mu bibona kwa politike kugira hagire ikiko
ugushaka kwa politike uri kurabiraba bose umengo babitana ko cyane cyane ibihugu bisanzwe biri mu birungika ibyuka bitera irihindagurika ry'ibihe uravye nk'igihugu cy'Ubushinwa igihugu cy'Ubushinwa cyafashe ya mbere n'icyo igihugu gikomeye cyane kirungika ibyuka byinshi mu kirere ukaraba igihugu cy'Urusiya icyo gihugu cy'Urusiya nacyo nyene nticyarungitse umuprezida wacu ngo agiserukire ukaraba ingene igihugu cy'Ubuhindi nacyo kimaze kuba igihugu cya kane cyangwa cya gatanu mu bihugu birungika ibyuka byinshi ugasanga mu premier ministre wawo Modi yavuze yuko bibaza yuko bazogabanya ibyuka mu bihumbi 2030 mbere bakagerageza kubiheza cyane mu bihumbi 2070 mbega abo bataje mubabona gute abandi bose babona gute ntubona yuko umengo ari ugushaka kwiyonkora mu byategerezwa kuba biri biraba canke uravye Modi wenyine nawe ibyo yavuze canke ibyo yiyumvira ko ibuhindi uzokora aho ucubona yuko nawe nyene umengo no gutega imisi n'umwe ariko arakora ikijanye n'icyo kugwa kugira ngo batangure kubifatira ingamba zikomeye cyane
muri make mu kurangiza ku bwanyu hari kizere mufise ko hari kizokogwa cyanke mubona imvugo zizobandanya uko mu gihe izo ngaruka zizobandanya gutekereza inganda no kugeramira abantu bose babakuri isi na cyane cyane ibigo ni muzi y'amajambere nka Afrika
ikizere cyonyine ndagifise kurwaruka urwaruka ruriko rurabona yuko isigiramiwe urwaruka ruriko rurafata ya mbere kugira ngo rutere intambwe urwaruka mu myaka 20 nirwo ruzoba rukuze kandi nirwo ruzoba rufise mu minwe iyisi nibaza yuko nko mu myaka 20 ariho tuzotangura kubona ingene bya politike bihinduka bijya mu bijanye n'ihindagurika ry'ibihe
murakoze professeur turabashimiye
murakoze namwe Fidel ku mijambo
mukomeje kumva radio ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda uyu numwanya w'ikiganiro Amerikana mutegurirwa kandi mugezweho na mugenzi wacu Toma Kamirindi
Vitariki ya 11 y'ukwezi kwa 11 1983 President Ronald Reagan yabaye umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika wa mbere na mbere wavugiye ijambo imbere y'inteko ishinga amategeko y'Ubuyapani nyuma y'intambara yari yarabushenye ikaze mu kiganiro Amerikana Umubano mwiza uri hagati y'Ubuyapani na Leta Zunze Ubumwe za Amerika wabanjirijwe n'intambara mbi ibihugu byombi byarwanye yatangiye ite yarangiye ite Mu gitondo cyo ku itariki ya 7 y'ukwezi kwa 12 1941, abayapani bagabye igitero gitunguranye ku cyambu cya gisirikari cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyitwa Pearl Harbor mu birwa bya Hawaii hagati mu nyanja ya Pasifika, ni nko ku birometero 4000 uvuye mu mujyi wa Los Angeles uri mu burengerazuba bwa Amerika. Nkuko tubisanga ku rubuga rw'ububiko bw'inyandiko za guverinoma ya Amerika, igitero cyahitanye kinakomerekeramo abanyamerika 3435, cyashenye cyangwa cyangiza indege za gisirikari 188 n'amato y'intambara 15. Naho ku ruhande rw'Abayapani, abapfuye n'abakomeretse ntibageze no ku 100. Batakaje indege z'intambara 29 n'utwoganyanja duto duto 5. Amerika yarahababariye cyane. Bukeye bwaho mu ijambo yagejeje ku benegihugu arivugira imbere y'Inteko Ishinga Amategeko imitwe yombi iteranye, President Franklin Delano Roosevelt yisiri ya tariki y'igitero umunsi w'umuvumo, Le jour de l'infamie mu gifaransa, The Day of Infamy mu cyongereza. Iki gitero cyatumye Amerika yinjira ku mugaragaro mu ntambara ya kabiri y'isi yose. Ibihugu byombi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero n'Ubuyapani, byarwanye intambara ikaze cyane kugera mu 1945, ubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarashe intwaro za kirimbuzi bombe atomique mu gifaransa za mbere na mbere n'iza nyuma mu mateka kugeza ubu ku kindi gihugu. Ku itariki ya 6 y'ukwa 8 1945, igisasu kirimbuzi cya mbere cyaguye ku mujyi wa Hiroshima. Ako kanya mu kanya gato cyane cyahitanye abantu 80,000, nk'uko tubisoma ku rubuga history.com rwazobereye mu by'amateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hashize iminsi 3 ku itariki ya 9 y'ukwa 8 1945, bomba atomike ya 2 yaguye ku mujyi wa Nagasaki ihitana abantu bagera ku 40,000 ako kanya. Ubwo kandi indege z'intambara za Amerika zari zimaze igihe zirasa ku Buyapani urubura rw'ibisasu bisanzwe. Byose byasenyaguye Ubuyapani ku buryo butangaje. Abahanga mu by'amateka ariko bemeza ko bombe atomiki za Hiroshima na Nagasaki arizo zatumye Ubuyapani bushyira intwaro hasi bwemera ko butsinzwe nta yandi mananiza. Nyuma y'intambara, perezida wa mbere na mbere wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wagiye gusura Ubuyapani ku mugaragaro ni Gerald Ford mu kwezi kwa 11 1974. Abakuru b'igihugu bamukurikiye ku butegetsi barindwi, Jimmy Carter, Ronald Reagan, George H.W. Bush, Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama na Donald Trump, nabo bose basuye Ubuyapani mu rwego rw'umubano wihariye w'ibihugu byombi, bamwe ndetse inshuro zirenze imwe. Utarajyayo ni President Joe Biden. Ijwi rya Amerika. Ronald Reagan yabaye rero perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wa 3 wasuye Ubuyapani ku mugaragaro mu 1983. Nibwo rero yabaye uwa mbere wavugiye ijambo imbere y'Inteko Ishinga Amategeko y'Ubuyapani imitwe yombi iteranye ku itariki ya 11 y'ukwa 11 1983, igisekuruza kimwe nyuma y'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika isenyaguye Ubuyapani mu ntambara ya kabiri y'isi yose. Mu ijambo rye, President Reagan yaravuze ati, niyumvisha neza ishyano ry'ihungabana n'ububabare. Mu gihe maze ku isi habaye intambara enye. Simvuga rero nka perezida gusa, ahubwo ndavuga nanone nk'umugabo ufite urugo, se w'abana na sekuru w'abandi. Inzozi zacu nuko intwaro za kirimbuzi zicika burundu ku isi. Abashinga amateka b'Ubuyapani bamuhaye amashyi menshi menshi cyane, nk'uko tubisoma ku rubuga rw'ibinyamakuru bitandukanye byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nka Politico cyangwa New York Times. Gusa rero ntaho intwaro za kirimbuzi zirajya, ahubwo ibihugu bitazifite nabyo bishaka kuzigira. Urugero na amakimbirane muhora mwumva mu makuru kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika hagati ya Irani n'ibihugu by'ibihanganje.
Aha ni budusoreje aya makuru hamwe na Mukobe Liabaro wafashije kuyabagezaho. Mbifurije umunsi mwiza aho muri hose ku migabane yose y'isi, cyane cyane abari mu Rwanda mu karere ka Gasabo umurenge wa Kinyinya akagari ka Kagugu kimwe n'abari mu murenge wa Jari akagari Kagateko. Mwese mwese mugire amahoro. Mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.